Muvani Radio Ijwi ry'Amerika. Kwa Amerika rije kubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Uno munsi ni umunsi wa gatanu itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2019 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabahaye ikaze mwese. Tubibutse kandi ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22, mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Umunsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Uruhara rw'abakenyezi mu kugwanira amahoro mu bihe by'intambara mu Burundi cyangwa mu Rwanda gwari ntangere. Mu Burundi nivyo umukenyezi Christine Ntahe yahoze ari umumenyesha makuru akabazwi ku izina rya Maman Dimanche kubera ibikorwa arangura byo gufasha abana banaho nikora mu Burundi. Madame Ntahe aheruka gusohora igitabo gishasha gisigura ineza abakenyezi bava mu bwoko bwose bakoze mu gufasha abarundi gusubiza hamwe. Namwe bakoze ibishwi rya Amerika rero hari abakenyezi muzi aho muri haba mu Rwanda cyangwa mu Burundi bakoze ibikorwa bijyanye n'ivyo mu bihe by'amakuba canke n'ubu bakiriko banywanisha amoko yose n'imiryango yose. Ni murungi ke nimero za telefone zanyu muterere mu kiganiro cy'uyu munsi. Nimero ni ya indi nyene ni 1 202 4411 93 1. Ndasubiramo nimero muhamagara ko ni 1 202 4411 93 1. Ikaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri kumwe na Oriane Itangishaka. Uruhara rw'abakenyezi mu kurondera amahoro mu gihe cy'intambara mu Burundi gwari ntangere. Nivyo umukenyezi Christine Ntahe yahoze yari mu mwuga w'umenyesha makuru akaba kandi azwi cyane ku izina rya Maman Dimanche mu Burundi kubera ibikorwa arangura byo gufasha abana bantu nikora. Madame Ntahe aheruka gusohora igitabo gishasha gisigura ineza abakenyezi bava mu bwoko butandukanye bakoze mu gufasha abarundi gusubiza hamwe no kunga ubumwe. Hari abakenyezi muzi rero bakora ibikorwa nk'ivyo bijanye n'ivyo byo kunganisha abarundi cyangwa n'abanyarwanda muba muzi na munyerero muterere mu kiganiro cy'uyu munsi aho turiko tuzobatikotraganira na Madame Ntahe ku byo yashize muri ico gitabo no ku Ntahe afise kubijanye n'uruhara rw'abakenyezi mu gihugu. Nimero ni ya indi nyene muhamagare ni 1 202 4411 93 1. Muhamagare turaba telefona mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Twakira umutumire wacu Madame Ntahe, ndabaramukije ndabahikaze mu kiganiro muri isanga.
Ramutse neza, urakoze kuntumira muri ico kiganiro cyanyu urisanga.
Ego, Madame Ntahe, mu misi yahera mugenzi wacu Fidelite Ishatse yaradushikirije yuko igitabo mwasohoye kiri ahagaragara, aratubwira na bimwe biri muri icyo gitabo. Mwaragiranye inkuru ngufi, reka tuyitege amatwi ku batashoboye kuyikurikirana.
Abakenyezi bakoze uruhara mu kurondera amahoro mu gihe cy'intambara ineza bakoze ikiramamazwa abo bakenyezi bavuga mu gitabo cya Christine Ntahe bagize n'abirimizi ho mingi itandukanye Burundi kandi bari mu moko yose naho umwe muri bo bamaze kwitaba Imana
abo bakenyezi bari ko barahunga barara mu ishamba abandi bomotse mugabo baragenda barondera bwa bumwe bwa myo baranga mwebwe muzogisoma iki gitabo muzorondera kuronka abo bakenyezi mugabo benshi ntabakiri benshi baritaje Imana ari ko nico gituma twagize tuti naho bitavye imana je bakoze bije bishore gufasha abantu bakiriho na cane cane urugwaruka rwacu abariho nabazovuka baje bame babona abo bakenyezi bo ku mitumba muzona yuko ari ibintu by'igitangaza bakoze
intambara yo mu 1993 yaranzwe n'injyane z'amoko mu gihugu hagati atari hakabatutsi barahunze baje ko makambi y'impunzi mu gisagara cha Bujumbura naho hariho ibice byabamwo abatutsi ibindi navyo bikabamwo abahutu aho abatutsi umuhutu ahinjiye yaricwa nayo haba abahutu abatutsi bahageze nabo nyene babasezeye ubuzima ibishinga ntahe bimwe ico gitabo byerekana ingene abo bakenyezi barenge njyane z'amoko igihugu carimwo barafatiye ya mbere babera akarorera abandi naho bitari byoroshe
nk'umukenyezi w'umuhutu kazi yarava ku mutumba ariko akaja kuraba wa mututsi kazaba muri site mugaba ashitse ku mitumba abiwabo baramutuka bati uvuye kudukwegera abanzi wawe ndi wo muri site akagenda yinyegeje hariya ku mitumba ashitse muri site naho nyene haba yarakubitwa no gukubitwa ugiye kuturonderera abanzi
mu gisagara cha Bujumbura hari gishinga ntahe canditswe muri ico gitabo kivuga abakenyezi babiri batumye imigenderanire hagati ya zone Musaga y'abatutsi na Busoro y'abahutu isubira kuhaba
habonetse abakenyezi babiri reho ni akava ku Musaga akagenda kurondera Ivona bahorana kera Ivona akava Busoro akaja ku Musaga nkareho ni agiye ku Busoro bagenda baramuhiwa turabujya mututsi kaje byari kwa rigi kaje bagiye ati ngira muri abasazi Ivona avuye azahariya byari ibindi bihoho baramukurikira ngira ngo bagende baramutera namabuye mugabo kubera abo bakenyezi babiri abantu batangura gukurikira bahana bwake n'ababagore barabishoboye uruzi kanyosha none kujya jabutse akagaruka jeho bati nimwagenda murapfa bati na Ivone yaragarutse na Reho niyabaragarutse amashuri atangura kugurugwa isoko ritangura kugurugwa
inkabutso y'ukwandika ico gitabo Christine ntamenyesha yuko yavuye mu kiganiro aho akora akiri mu mwuga cyari kiganiro citwa umukenyezi nturambigwe ico kiganiro cerekana uruhara rw'umukenyezi ngugarukana amahoro naho yaronse ibishinga ntahe by'abakenyezi bitanze mu gihe cy'intambara niho rero guhera mu 2013 yiyumvira gushira mu gitabo izo ntahe yegeranije ariko rero yemesheje ko yataronka abamfata mu mugongo ico gitabo kitari gusohoka hari abamufashije kuja ku rubuga kuraba ko abakenyezi bakiriho bongera babaza no mu kibano ukuntu bari bazwi hari n'abamufashije gucandika hamwe n'abaterereye mu kugisohora aho rero yateye akamu abandi bamenyesha makuru kwijukira kwandika ibitabo kuvyo bakora naho biri uko bamwe babenyesha makuru bamaze gusohora ibitabo bati byari byiza ariko ntivyoroshe sinya yake muhawe nayo akuye radio BBC mu Burundi
abamenyesha kuri abantu ba mbere bashobora gushikira ibintu byinshi n'abandi bantu batamenya bishobora kuja mu gitabo no kuri biroroshe ruhande rumwe ariko biragoye ku rundi ruhande bya mbere aho uburyo buragoye naho ubushiramo ibyo bitabo ukabyandika shira ngaho ni bande babisoma gasanga nuko cinjiza mu gihugu ari yandi mahera urinda kongera ko kandi wabiyizana ntaje n'ubisoma ntaje n'ubigura ivyo rero rimwe na rimwe biraca n'intege
horo rugero numwanditsi akabarongwe kinyamakuru candika citwa Jimbere aramwuhira yongera avuga ico kokogwa
nigeze kuzana ibitabo ngaha yari amakopi ijana igitabo canje ca mbere aho hose baranciye amahera umva bararaba igiciro uzogurisha ico gitabo mu Burundi aravuga ati kino reka dufate amahera ngana nuko igitabo nikiza kongura ubwenga abanyagihugu nikiza kongura ubwenga rwaruka cinjiye mu Burundi nicinjire atamahera bagisabye
mu gihugu cy'u Burundi kiretse abandika ibitabo biherahiza amashuri ya kaminuza cyangwa ubushakashatsi mbugirwa n'ibigo runaka abandika ku giti cabo ni mparugwa mukamenya ko abanywanyi bihuriro ry'abanditsi n'abasomyi mu Burundi batarenga 50 byongeye ibikorwa by'iryo huriro byarahagaze kuva muri 2015 Uburundi bwinjiye mu njyane za politike i Bujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
arakoze cyane mugenzi wacu Fidelite ishatse guducira ku mayange ibijyanye n'isohora ry'igitabo cyanyu Madame Ntahe muheruka gusohora igitabo ntivyoroshe birumvikana kucandika kugisohora no gukora ibindi byinshi bijanye naco rero turabakeje cyane kubona muheruka gusohora kino gitabo.
Murakoze cyane.
Tubwire rero muri make niki kicatumye mufata umwanya n'uburyo kugira ngo mwandike ibyo aba bakenyezi bakoze muri kahise muri rusange.
Yego. Gituma nafashe akanya kugira ngo ndabyandike kuko mwahejeje kubyumva urumva Fidelity yaheje kubabwira yuko byavuye kubishinga ntahe abakenyezi bahora nahora numva mu kiganiro nakora aho nakora mu ishyirahamwe Search for Common Ground y'Abanyamerika numva neza yuko ibyo bari kubaravuga byo bishinga ntahe byabo ingendo yabo mu ntambara yadutse 93 ushika naho bagenda baronderana nkuko mwabyumvise gushikana kandi baronderana batari no mu bwoko bumwe hirya no hino ku mitumba gushika naho bashobora no kuhasiga ubuzima ariko kandi muri ico kiganiro wari umwanya muto cyane ibaze nari ikiganiro cy'iminota 20 gusa ariko muri iyo minota 20 daba ikiganiro ngene gikozwe daba ya twatundi bashira hejuru indicative de début de fin bacushiramo nabandi bose benshi bayibonye muri ico kiganiro nari ifite nk'abantu bashika batandatu batigeze kuvuga mugabo umuntu wese akavuga n'umuntu udakwiye ndangira nti ibi bintu byabaye imfa gusa mugihe ntobisubiramo gaca ndabyandika neza kugira ngo Imana ifashije nzo bishira habona abarundi babone intambwe abo bakenyezi b'intwari bibagiwe urazi ko mu rundi twibagira n'ingoga kugira ngo abantu baje babimenye nico cabintumye uravye n'ahantu nabyanditse ni bya kera cyane bavuze 2013 ariko nabitanguye kubyandika mu 2001 2002 inkara tasi ziriko n'ubu wenda bishitse ariko inkara tasi zamaze no gusaza urumva zimaze imyaka myinshi cyane iyo cyabintumye nashaka gushira habona ubutwari bwabo bakenyezi na cyane cyane kandi n'abakenyezi babirimi nibo bafashe ya mbere ego cyane nibo benshi muri ico gitabo
ukuri mwebwe rero
bamwe batazi no gusoma no kwandika
umva ndakeka bashima cyane ko nawe ashobora kuvyegeranya byose kuri mwebwe rero umukenyezi afise uruhara rukomeye cyane mu gihugu kandi murifuza ko ubwo ruhara rwabo rutokwibagirwa cyane cyane ku mateka y'igihugu abana bakanavyiga bakanamenya ibyo bakoze.
Yego cyane umukenyezi afise uruhara ntangire mu buzima bw'igihugu urabona umukenyezi niwe ari bungenga aribaruka aravyara ararira umukenyezi afise uruhara runini cyane rwose mu bisata byose by'igihugu hanyuma ngacangirazi abo bakenyezi bo hirya no hino nakubwiye ko benshi arabirimi batari bazi no gusoma no kwandika ndavuga hinone kwegume ko ari abantu bato batakumbura tanu wamenya tanu uzomenya n'ibyo bakoze reka ndabishyira habona bizoheze bifashe urugwaruka rwacu abo bana bacu abariho n'abazovuka igitabo ntigihera baze bagire bati none byagenze uko mbega none tweho ko tumenye kahize tuba tuzi ko kahize gategura kazoza dufatiki twifate gute imbere y'indyane dushobora gusura gutera injyane z'amoko injyane za politike injyane z'intara bose babibone neza bagire bati n'abandi barabishoboye na twebwe dutegeze gufata iya mbere kugira tubakurikire.
Ni byiza cyane ahubwo naronse n'akaryo ko kuvugana n'umwe mu bahinga bakurikiranira hafi kahise k'igihugu cy'u Burundi n'umwanditsi kandi kubijanye n'imico kama y'u Burundi aheruka kugirisha inama conference mu Burundi kubijanye n'uruhara rw'umukenyezi n'umwigeme mu gihugu yitwa Patrice Ntafatiro ari muri Canada n'umutimbo kama arandika byinshi cyane kuri kahise k'igihugu cy'u Burundi ngibi bimwe mu byo yashikirije nawe nyine ndamubajije kubijanye n'uruhara rw'umukenyezi mu gihugu cy'u Burundi tumutega amatwi.
Umukenyezi ni inkingi y'umuryango kandi igihugu nacyo kigizwe n'umuntu umwe hanyuma kikagirwa n'imiryango hanyuma byose bikaca biduka uwo mugore akava muhira akaja kuri clan akaja ku bwoko akaja no ku Burundi hajya umukuru w'igihugu yaba adafise umugore bumvikana adafise umugore bakundana hariho ingingo zimwe umukuru w'igihugu yofata twese tukumirwa n'ukuvuga ko umugore umukenyezi ari nkingi y'igihugu si nico gusa umukenyezi ni nkingi y'isi yose
umukenyezi ni inkingi y'Uburundi ni nkingi y'igihugu guza kandi kano kongera ko nuka abakenyezi kwisi yose ari benshi abakenyezi rero bamaze kuba benshi naha bagabo kwikaza gute tubwiriza kuba dutwagwa n'abakenyezi wakoze
aka kano iyongeye ko kantu wengeje cyane ko bakenyezi kiye gutwara isi ariko kuri mwebwe namwe n'ibyo mwari muheje kuvuga muti mukenyezi kumbure ni inkingi y'igihugu kandi ibyo bakora mu gihugu bikwiye gushigwa habona mu bitabo kandi ntivyibagigwe none muri ko muraja madame ntahe kurubuga mwegeranya aya makuru ibyo bakoze abandi bakenyezi bavyakiriye bate bumvise yuko muri ko murashira uruhara runini kuri kahise k'ibintu byiza abakenyezi bakoze bavyakiriye gute barabishimye nabo nyene muri iki gikorwa ari kurakora
ego cyane barabishimye gose kuko ntibanavyemera washaka ntibanavyemera ko bagira bati none wewe ego uri kuravyakira turazi rumenyesha makuru uri kuraja hirya no hino ego uri kurafata amajwi uzobikisha ku radio ni bwabo twarabimenyereye twarabimenyereye iko ndababwira nti mu myaka iri imbere naje nta nizo naje nkibikorugira ndi gico cyanije nari ndiko nzokora igitabo ya nagira nti reka ngire nkora kazi arima ngende kiganiro giceho mugabo bize bice nkaguma nivira nivira jenyene nivira jenyene nata ico kiganira nta nikintu kinimere gacumbi cyashikaho none kumwe yavuga n'umuntu tudakwiye abandi bakaca bavuga hirya no hino mugabo kandi ntibavuge ibyo nyene urumva nta nkuru y'ukuri yabaho mugabo nyuma ndiko ndababwira nti erega naravuye yo washaka narasezeye naragiye mu karuko k'imyaka nari twari twaragumanye nkadanda ndabarondera ufite telefone hafi yawe tuvugana ndereka bwabo ndashora kuzobishira mu gitabo mugabo ntibabyemera bagira ati oya nta gitabo abandi bose ntibamubaze badufata amajwi bakadufata amafoto bakaza bakumviriza ntibaca bigiye nico gitabo uzokigira gute aterega umuntu muto nta umwibuka ntizuzo nta uzotwibuka bama baza badufata bagenda ubwo ndibujya rero uko nabikora nkababwira ntirega burya ndashora biriko biragenda masha wewe kugira gese barumiwe rero barumiwe bumvise ko bati twebwe batuma tutubagiye mu gitabo kereka igitabo ibintu mwakoze ni igitangaza kandi namwe mutari mworohewe mugenda mwiyegeza mugenda babatera amabuye mugenda babahoga mugenda mugaruka mu bwoko bwanyu bababoha ubundi bwoko mubababuha kimuje kuturondera abasi bashimusaka batumare nibwo kandi bakabigira benshi babuze n'ababo bwabatuya twebwe nitwe tubura abana bacu mu ntambara nitwe tubura abagabo bacu nitwe duturatura nitwe turara mu ishamba ubu rero harageze kutuva hasi kandi babigira batanaraganye ukabona nk'abikaruzi bariko barabikora barondera ubwo bumwe barondera urwo rukundo barondera gusubirana mu mpisho nabo bahorana bamwe bari mu makambi y'impunzi bambe mu masike abandi bari ku mitumba nabo ku mitumba erega barigeze bose mu gihugu barigeze kuyo bitwa ko ari mugongo bahutse barigeze guhunga barahunga bagarutse mu nyuma mugabo agatima ati none wa umuntu twahora duhana umunyu twahora duhana amazi yahora mpemburira umwana none reka ngende gucyo abakenyezi bacye twebwe turavuye hasi turaza ego
murakoze cyane rwose madame nahe iki kiganiro ni kiganiro gihijambo nkuko twabivuze mu ntango abanywanyi b'ijwi rya Amerika reka nabo nyine twugurure amatelefone batangure bashikirize ibibazo n'ivyumviro duhere kubitwa Yorani uraho neza
aro
ye Yorani akazina kawe sinzi ko ndiko ndakavuga neza
kaniyonga aroni
urantunga doga kwijambo
naje sino mutumire mwadutumire aro
yego turakumva doga
aroni
turakumva
mutuna kandi
Baro eh bandanya
Baro
ndakeka telefone iri kiramugora Aaron turaza kongera kumugarura ku murongo mukanya murakoze cyane tugaruke ku mutumire wacu madame rero mu gihugu nkuko mwabyumvise muhinga Patrice yabivuze nanyo ni yuko uruhara rw'abakenyezi n'uruhara rukomeye cyane we yanagiye igiriye akavuga ati abakenyezi ni nabo benshi ku isi kumbure bashobora no kuzotwara isi kuri mwebwe urugero umukenyezi ageze ko mu gihugu ubu mu Burundi murarushimwa urugero cyane ikindi cyo kugwa kugira ngo ahagire iyindi ntambwe iba mu kumenya no guha agaciro ubwenge bwabo n'inguvu zabo icyo kintu cyo bari nk'iki
urugero mu biki
kubijyanye no gutwara mu nzego canke mu nzego zitandukanye urugero bageze ko ibitigiri bageze ko kuko nka kera turabizi yuko bari bake mu nzego bari bake mu ntwaro kuri mwebwe urugero bageze ko rurashimishije
bavuga ko urugero mu nzego ari 30%. None umva bamaze kuvuga ko bakenyezi mu Burundi ari bo benshi umva 30% none bakwiye bari bakwiye kuduha 50-56% yego rega abakenyezi barabishoboye baduha 60%. Abakenyezi barabishoboye n'ukuri nta none ko bafite ubwenge cyo kimwe n'abagabo naho nyine usanga bafite imirimo itandukanye kandi myinshi ihagaze ku mukenyezi urabona umukenyezi umwanditsi yavuze ko ari umukenyezi ari inkingi y'igihugu kandi ni inkingi ariko kandi uravye no umurandi umukenyezi mu rugo ibyo mu rugo biratuma n'akazi gashobora guhungabana urabona umwana agwaye tuvuge nawe bari mu nzego umwana agwaye cyangwa umukozi akagenda uwo mukenyezi naho yo bari hehe umwana akagwara usanga ariwe kenshi bivuze ko hariho abagabo badatwara abana kwa muganga usanga kenshi ari umukenyezi acyenda gutonda kwa muganga aho wa mukenyezi umukozi agiye akamara iminsi umukenyezi niwe akuma arondera kanya ingene agaruka kurabyere yo tunganye tumuhira gutyo ariko izo ntizotuma yuko umukenyezi abakenyezi baba koko abantu baboneka mu ntwaro ariko kandi kuboneka mu ntwaro ntibishimishije gusa byonyine bakanaboneka n'akamaro bamariye abandi bakenyezi bakabegera cyane bakegera abandi bakenyezi bo ku nzego zo hasi bakabagira inama bakabateza imbere ego barabikora mugabo no vuga kwari kuntambwe ishimishije
gutera ni intege
ariko barabikora ariko ngira ngo boba benshi navuga nti boba benshi tukaronka abantu 60-50% yego basireke kwikunda tugire 50% gutera ni intege kuruta boronka abandi basinyeze bogira kunze ko kuruta naye handi usanga ni bake usanga kumbure baro ya abandi baracanye cyangwa izo bibazo byose bihanze umukenyezi bagasanga kubera n'abari bake bagasanga ntibabishoboye ariko byari byiza yuko bwo kwegera abo bakenyezi bo ku nzego zo hasi abakenyezi b'imizi abakenyezi abo twashyize habona nyene batubatse yego
bakoze cyane abo mwashyize ahabona cyane cyane mu gitabo cyanyu umuraza kugerageza kutubwira zimwe mu ntahe mwaza murumva mutashobora kuronka kanya kazo tuzumve mu kanya tubandanye ku murongo wa telefone tubanze twakira abandi banywanyi twakire Peter uraho
yego
mahoro neza
neza
duhamagaye uri he hama uduke ku ijambo
Ndiye hawa ndi giteka hawa eshi ndo shako gushikiriko. Ahubwo icyo mbona nuko yo kaburira abakenyezi bari mu nzego zo hejuru kuko benshi bamaze gushika hejuru ntibiyumvira kugira bagarukire wa mukenyezi w'umwirimizi ugaca usanga bajya abakenyezi bo mu cyaro bafashwe nabi barakubitwa baragira ntoki rero nuko hoba ishyirahamwe ry'abakenyezi rikomeye ntitugende ku muntu ahubwo bikajya mu bikorwa kugira bisahirize kuko nk'uko yabivuze abakenyezi ni bo benshi barakwiye rero kwihagacira kuko nawe nagiye usanga bikengereye ugasanga ngo kinacyo bashoboye rero n'amasaga n'ibyo shira hamwe usanga ibintu bimeze neza mwe bafata ingingo hamwe n'abagabo babona yuko bashoboye.
Kuri wewe rero Peter uvuga ko ikiri ku mutima nuko abo bakenyezi bari mu nzego zo hejuru cyane cyane buhimiriza bakamenyekanisha cyane bagafasha abakenyezi birimizi n'abandi kubijyanye n'ama akoregwa abakenyezi.
Yego.
Nakindizera ko batwumva kandi bazokorera kuri ico cyumviro cyawe. Urakoze cyane. Tugaruke ku tugaruke ku mutumire twavuze kubijanye n'intahe turifuza kumenya zimwe mu zindi ntahe madame abakenyezi bagushikiriza mwumva yuko zana batumye mwandika n'iki gitabo mubisha mu gitabo intahe bashikiriza ku byo bacamwo n'ibyo bakora mu bihe by'intambara zari nk'izi.
Urakoze mbanze ni gatoyi nunganire Peter w'Igitega avuga ati abo bakenyezi bo mu nzego baje habona begereye abakenyezi babirimizi ariko kandi naranje abakenyezi babirimizi ico no basaba aho bari hose nuko bogenda bakaja mu mashirahamwe. Amashirahamwe yarabaye menshi y'abakenyezi nuge rero uri mu ishirahamwe naho wo gufite ingorane izimizi n'izi naho mama wanje wo buhohoterwa burya ishirahamwe nico rimara riraheza rikaba bishira habona canke bakagira urunani bakagira impanuro batanze bakagira icyo bamupfunditse ariko si cyo kimwe nuko woguma uri wenyene uri nyamwigendako hanyuma
iyo ubuze ko icyo nyine ntaguciriyemo kuri cyo wari wishuye aba bakenyezi akenshi turaganira nabo bakavuga yuko bipfuza kuja muri amashamu ariko ugasanga hari intambanyi z'abagabo babo canke z'udukogwa two mu rugo bitabemerera ko baje muri aya mashirahamwe nabo nyine usanga ari intambanyi muzindi
ni ntamba ni mugabo nabariyo nabakenyezi nabariyo nabakenyezi hariho abagabo benshi bahora bangira abakenyezi kuja mu mashirahamwe mugabo buhoro buhoro babonye babonye icyo abakenyezi bakuye muri iryo shirahamwe bacaga ati bwa bundi ubwo rero umuntu ntiyocafatira ngo nta mwanya mfise na mutoye kubera ibikorwa byo muhira ibikorwa by'ishirahamwe si iby'iminsi yose barafise iminsi bahura kandi si umunsi wose ariko rero naho utwo tuntu tugorane tuba turiho nta gikorwa kitagira ingorane nta gikorwa kitagira intamba bogerageza bakagenda bakaja barajayo umwanya muto canke ni ari nk'ishirahamwe ryo kurima bakarundika nk'umuntu akababeraho canke nawe akagenda afite izongorana akabivuga nukuri nta muntu yobura umwanya na gato yo kuja mu ishirahamwe. Abo bagabo jewe mpora ndabumva babangira ariko hageze tuvuge nka zimwe zawe nawe nuze zimwe z'uguhana ahantu duhera hageze yuko basubizanya amahera uwo mugabo yari yarangiye uwo mukenyezi we kuja mu ishirahamwe rya nawe nuze akabona amahera azanye yagiye araziganya ari janajana mbere janajana nko ku ndwi akabona umwaka uraheze cyangwa amajana abiri cyangwa asagira ati nanje rero reka nanje ndagukurikire burya rero n'urugendo n'intambuko buhoro abona atabyumva bukebuka aratsinda akabyumva hanyuma ibyo bishinga ntahe reka tuhere ngaha mu kinama muri zone kinama muri komine ya Ntahangwa hariho abakenyezi babiri umutukazi n'umututsikazi ari barakundana bari mu ishirahamwe rimwe kera mugabo intambara iteye baratandukana bamwe barahunga urumva kinama nta mututsi yasiye kurangwa mu kinama bakiye bahunga bitera baja aha muri zone ya Cibitoke abahutu bari muri zone ya Cibitoke baciye bagenda mu kinama mugabo mu nyuma na kinama yose irakina nanyo nirahunga barangara hasigara atamuntu umwe ariho ubwo rero byagiye kugeraho ba bakenyezi babiri Georgette Mahwera n'uwundi umwe uye muri ino minsi twaramuzi ntituzi ko akiriho cyangwa ntituzi ko atakiriho awumuza ahari ariko urumva Georgette n'ibyo bishinga nawe byose twarabyanditse bakiri kumwe hageze ahantu bahunguka bagaruka mu makaritsiye yabo mu kinama basanga inzu zarabaye musaka amabarabara yawo musaka cyose zabaye musaka hama sinzi gena huye na wa mugenzi wiwe bumvisho hariya ku isoko batangura gutinyana ati ni namuramuka none haranyitse negagira ndiko ndamurondera kwiki gucyo mugaba barahuye baraganira buhoro buhoro hanyuma bahana umubonano aho bahurira nyuma basanze byarabaye naga ati none nta muntu numwe akivugana n'uwundi kinama yose baragiye none tugire gute ega bacyo batangura kuhana muta gukina umupira umupira w'amaguru bambaye ibitenge bambaye ibitenge bambaye ibitenge bakenyeye ibitenge bagira bati reka tujye gutera umupira hanyuma babita babasitaze wo mu kinama umwe arumvise ko mu kinama ngo hariho ngo abantu ngo abakenyezi basitaze ngo bajya gutera umupira ngo reka tujye kuraba umuntu akanyagura ukiyari akava mu kibitoki akaca agahura n'ubundi yagarutse ava mu kinama uracariho akaca binjije igoro bakaca batangura gutwenga ngo batazi buno nyene buhoro buhoro mbega waba babasazi bahava basubira gukina abantu baterana gutyo baje turaba abo basazi bo mu kinama batera umupira icyo gisinga naye nagishije mu nyuma rero bati bo ko dusubire rero gufatana reka mugabo abagabo bari bake kwanze bari barani nagiye bagarutse no mu nyuma mu nyuma rero niho baca bafatana bagaca batangura kuja mu kinama bagaca bafata ibyatsi byose ibyari byarabaye ibigunda hose batangura kubikura gusukura impangu baca baja mu kibitoki kugira uko mu nyuma rero baca bafata rero baba bashinga ntahe bagapfunga abantu bafata sebyo zone arabaha urupfunguzo rw'agasho umuntu atigenza neza ashaka kudurumbanya abo ba Josephine nibo bamupfunga ati bamupfunga bacagira ati none kinama isigaye ishize abashinga nabi b'abagore abo bantu rero bagenda kubaraba bafata amasanamu bababaza bagira ati none ko abagabo bagitaye twe twaritoreye mu nyuma rero nuko ni nkaha ka musaga hari uruzi kanyosha nta muntu n'umwe w'umututsi yashobora kuva ku musaga aje busoro mu bahutu busoro nta muti yava busoro aja buka uruzi aja muka mukamunze ku musaga habaye reho niyo barakomeza yaritabye mu 2016 ibona rya ki aracariho mu itamakazi mugabo bagira ngo nabo nyine ngo mbiga bajya basa ibona agiye ku musaga abo babana baca baza aho oye kunkengera kuraba genda mugabo usanga ku musaga bakwimbiye ikinogo rugaruka mugabo bakabona aragarutse mugabo abana bo ku musaga abajene bagaca basifura bagaca bamuhinduru waboro waki aho mugabo akabona na rihoni rero ni undi munsi ati jewe nje mbere ndagiye mu busoro bati usanga bakwimbiye ibinogo afite mu busoro waboro iboro bakamukurikira bakamutera induru bakamutera amabuye naho mugira gute mugabo buhoro buhoro ubundi ati reka nanjye data wanjye nari isi umugenzi busoro ndetse nari izi isi umugenzi aha kuntuze ni ku musaga baca rero batangura kujabuka ndagushinze isoko riratangura buhoro buhoro rirugurugwa ufite utuntazana undi ufite utuntazana ati nariho niyo yarahaciye nayo ivona yarahaciye none mu nyuma rero n'amashuri arugurugwa ni byinshi ariho umukenyezi ngaha yavuye izabubanza agenda mu ijoro ahunga abana baramusonza n'umwe agira pfe acafata ibishanga yagaburira ibishanga abana abishanga arabagaburira kugira bashobore kugenda yagiye guhemburwa adodoye atwaye umwana yabaye nk'ikiziga agenda kudodora kunze asanga adodoye hazamubindi asanga dodoye kunze y'umutukazi yo amaze kuba utwo tukurya abona abana bari kubarayogwa ariko bayoga ibishanga gusa ibishanga caraturika ati mana uri mu ijuru tugirire ikigongo twebwiye intambara yarabamaranywa iminsi abagaburira ziriki mu nyuma baca baragenda arabaherekeza gushika ni ibintu byinshi cyane
urakoze cyane rwose turaza kugaruka kumbure tuganire kuri izo ntahe nyine n'ibyo bariko barakora niba bari bazi neza ariko bariko barakora icyo mu gifaransa bita reconciliation mbega bagikora ku rukundo gusa cyangwa bari bashimika cyane kugerageza kunywanisha abahutu n'abatutsi ariko ndere ko wishura reka mbanze nakire umutumire ihanganye ku murongo kumbure uravyishura cyaha rimwe Emmanuel urakoze kwihangana duga ku ijambo
murakoze ni kutabirisha wa Emmanuel Ndiye mbanze gushimira kuri uwo mutumire mwaduhamagarije mama dimanche igikorwa cyiza barimo barakora cyo guhuriza abadamu hamwe batashingiye ku moko badashingiye ku turere bagira ngo bashake ukuntu bahuriza hamwe abarundi bibizi ko abagore turabizi ko muri abantu mufite imbaraga zitari zino mbaraga z'imitsi ahubwo imbaraga zo mu mutwe na mibyeyi bacu nibagerageze bakomeze batwunge kandi bihereye mu badamu ndabizi umudamu y'urugo rwaba iyo umuntu afite umugore mwiza n'urugo ruba ari rwiza ubwo no Burundi n'ubugera abatambukanye neza tuzaba rufite n'igihugu cyiza murakoze cyane
murakoze cyane Emmanuel turagushimi tugaruke kuri madame aba bakenyezi bari bazi ubwo ibyo bikorwa bari barimwo yuko kwari kugerageza kunywanisha ku kubijanye n'amoko canke cyari gikorwa bakora gusa kubera urukundo bari bafitaniye
reka ntushobora kunywanisha udakunda igikorwa cyo kunywanisha ntisifirimba uvuza ngo ndagize gusa ngo munywane n'ingoga n'ingo batibikunda babigira kubera urukundo urumva bari barabaye bari bagiye ku mitumba bari barasangiye akabisi n'agahiye nta kintu bari bwafe intambara iteye bamwe bajukwabo abandi bajukwabo niho rero bagira ati none reka none bamwe bagume hariya natwe tugume hariya none amaherezo nayasi nta bwoko umwe bwibana nta bundi bwibana babitumwa n'ubwo rukundo rwari rwarabatumye babana basangira twose bahana amazi bahana kunyu ikintu cyose imanza basangira twatuyoga bashingira bageni hamwe baherekeza bagira iki abana babasizwa bagaherekeranya abantu bagize ubugeni bati ingo urumve umubano niwo bibuka ariko icyo gihe cyose babitumwa n'ubwo rukundo nuko gushyigikirana nibyo rero byakiye byereka abandi babikoregwa bati abantu bace banywana bace bona bati none ino ntambara twarayiroyemo kandi aho twayiroyemo nta bwoko na bumwe butabuze abahutu barabuze abatutsi barabuze abo bakenyezi wumva bagenda bakarara maso bakarara bamerewe nabi bari barabuze hariho abari barabuze abana babo abandi ntibari bazi abagabo babo iyo baruye babitumwa n'urukundo rwari rwarabaranze rwa rukundo ukomoka kubatubyaye kubasokuru n'abasokuru hama baca bagira iki gikorwa cyo kunywanisha rero kandi aho bari n'ukuri byarakunze kuko urumva amasoko yarasigaye ararema amasengero arugurugwa ibintu birakunda amadispensaire arugurugwa izo za Karuzi abantu barapfiriye mu mazu abana barapfiriye mu mazu kuko amasantire dosantire yari yarugaye mugabo kubera abakenyezi abo bahutu bageze batwikazi n'abatwakazi hariho umuntu hariho muri icyo gitabo hari umutwakazi nawe nyine nawe nyine asigaye aza bamutumira agenda kuvuga uruhara rwabo nabo bari baramerewe nabi cyane kuko ntaho bari bahura n'abahutu bakiruka bati baratumara ntibari bazi ko babemera bahura n'abatutsi bakatumara ati baratumara inkono bari bikoreye nizo babumba nizo zari zibatuma kubaho ntibari bakibumba birenze akaja hanze yikoreye inkono ngo agiye kurondera uduhera nta n'uwamugurira uwo bahuye wa mbere yaca yiruka ataranyica urumva iyo ntambara bagize batoya niho rero baca bajya mu masoko mu mashyirahamwe rero abo bose batuma nk'ubuye mu kinama bace bari mu ishyirahamwe abaniki abakenyezi b'iterambere bo mu kinama abo bantuze ba Busoro na Musaga baciye bagira ishyirahamwe twishakira amahoro abo bo mu Karuzi bagize ishyirahamwe haba amahoro urumva byose rero byasaba mu mashyirahamwe rero
murakoze cyane rwose radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo ubuzima amagara y'abakenyezi n'abigeme hano munsi dufise umutumire madame Christine Ntahe yahoze ari umumenyesha makuru akabazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi nka mama Dimanche arafasha cyane mu bikorwa byo kugarukira abantu aho nikora cyane cyane abana mu gihugu cy'u Burundi aheruka gusohora igitabo kishikiriza uruhara rw'abakenyezi mu bihe by'intambara yabaye muri 1993 uruhara rw'abakenyezi ibyo bakoze kugira ngo bagerageze kunywanisha abahutu n'abatutsi n'abatwa n'ibyo bakoze byinshi byo kugira ngo abantu bagaruke banwane basubire kuba umwe nkuko byari bimeze mbere y'intambara mu bandanye mwumviriza radijwi rya Amerika tumira amategato turagaruka
banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radijwi rya Amerika nkuko mubyumvise turi muri bamwanya w'ikiganiro muri sanga uno munsi turi kumwe na madame Christine Ntahe madame Christine Ntahe akabazwi kandi ku izina rya mama Dimanche madame Ntahe iki gitabo mwasohoye tumva ko ni igitabo gihambaye kiravuga ku mateka y'igihugu kikavuga ku ruhara rw'umukenyezi ni igitabo cyiza cyane none muzogerageza kuganira kumbure na leta kugira ngo murabe yuko coshigwa mu bitabo bikoreshwa mu nyigisho zitangwa ku mashuri
ego cyane ariko kandi inzuri nyuma gato nyuma gato ego twaranditse kuba kubara abakenyezi bo ngaha bari mu Burundi ariko kandi hariho bantunga hariho akantu twashijijemo gato ko abakenyezi burya abakenyezi b'abarundi kazi amahoro barayiyumvamo aha twaracijijemo gato ko n'abakenyezi bahunze bari barahunze mu ntambara y'93 baba mu makambi y'impunzi yo muri Tanzania jewe nari narigeze kujayo ndagenda mu kambi y'impunzi yo muri Kanembwa zya za Kanembwa zanduta za Mutengeri za Karago na za Mukugwa nasanze muri Kanembwa hariho aba bakenyezi bari barahunze bari bagize ishyirahamwe ryitwa Inamahoro ibaje abantu barahunze ariko bagize ishyirahamwe ryitwa Inamahoro mu gihe abarundi bari barasengaha mu gihugu benshi si bose sinkunda gufatira mu bwinshi bari bazi ko abantu bahungiye muri Tanzania harimo n'abakenyezi bari bagiye gukora ibintu bya rebellion cyo kugira ngo abantu bahungabanye umutekano abakenyezi ngo akaba ari bo bantu babafasha babashyigikira jewe rero nshitseyo nasanze bari kubarigisha ishyirahamwe n'amahoro kandi yarimo abakenyezi gusa ngira yarimo abagabo babiri gusa iryo shyirahamwe muri Kanembwa ryahabwe rya muri ayo ayo makambi yandi aha muri Kanemba abantu bigisha yari umuhisi Karitasi Sebushahu yarabikorana n'uwitwa Vestine sinzi iyo yagiye mu nyuma ariko Karitasi nyine aheruka kwitaba uwo Karitasi Sebushahu yari mu Kabugera Barnabe nibo bigisha ingene abantu bobana neza ndiko ndababaza mu kiganiro nahavuye nzari no kuvuza bavuga turi ko turitegura kuzosura kubana na bene wacu twatandukanijwe n'intambara burya rero nshyitse no nkabivuza mu kiganiro cya mukenyezi nturambirwa abantu barumiwe bati kumbe rero nabo bakenyezi barundi kazi bari hariya bariko bigize amahoro ako rero karagaciyemo abantu ko muri batari bazi hanyuma ku kibazo warumbagije ego cyane tujye kwegera leta tuyisabe kugira ngo icyo gitabo ego ntiturana kironka n'icyo gituma itariki umunani z'ukwa kabiri hari kwa gatanu undwi heze ino araheze indwi twaragishikirije ku mugaragaro kugira ngo twari kumwe na Rora Rugero niwe yamfashije kucandika na cyane cyane yagize n'ibintu byumva bica kure nk'uko babivuze yabivuze mu ntango twagishikirije rero turi kumwe na Rora Rugero kugira ngo badufashe abariho badufashe hari hatumiwe abaseruka ibihugu byabo ariko na cyane cyane ari hasi twari twatumiwe na leta kandi bari baduteye iteka tushaka twifuza rero ko budufasha kugira ngo tubanze tukishyire mu rurimi rw'ikirundi kiriho mu rurimi rw'ikirundi mugabo nta bitabo birasohoka mu kirundi n'icyazote mu gifaransa amantuze make cyane kandi yaciye ahera uwo munsi nyine twagize rero kugira ngo dusabe ubwa mbere ubufasha ubufasha bwo kugira ngo kigwizwe mu kirundi kiboneke mu kirundi naho tradisi gihindurwa ryayo mu kirundi ririho hama n'ukugwiza mu gifaransa hanyuma mbere no mu cyongereza kuko hariho abana bacu abana bahunga hirya no hino cyane bajya kubayo nyine bajya gukorayo kubera ababyeyi bakora mu mahanga nabo nyine baze babone bamenye kahise bamenye kandi gutegura kazoza bafashe iyo ntambwe yabo bakinyezi b'intwari bibagiwe kandi batategereza kwibagirwa ego tuzokwegera leta kandi turazi neza yuko itovyanka nta ntizovyanka ego naburya no muntu hariho n'umushikiranganje gushyigikira nayo yaduteye iteka gikunza muri ibyo bikorwa byo gutanga icese icyo gitabo n'abandi banye n'icubahiro batari bake bari baje
murakoze cyane rwose reka twakirundi munywanyi w'ijwi rya Amerika John Raho
ego mwaramutse Oriane
mahoro mahoro
ni more
ni wowe John muri Iowa hano muri Amerika
wa no yewe
ikintu
kirito mutumire
yego yakumva
mwaramutse neza John
ego mwaramutse neza
mahoro
yewe nashaka kumutera intege kuri ako kigoro yakoze kuba yarabaye intwari mu bisanzwe ni kintu cyiza yakoze kugira ngo ashike kuri iyo programme yo kugira ngo asohore ico gitabo kugira ngo gifashe guhumura amaso abatarakerebuka kugira ngo babandanye bafashanya mu byumviro byo gufashanya mu bihe bigoye gutyo ugacusanga biranafashije no kugabanya ukwinubana mu kibano n'abana bariya hanyuma ico icatumye nashatse guhamagara numvise yarahejeje kucishura ko ndashaka kubaza kubijanye n'igitabo kuko abeshi usanga batumva ururimi rw'igifaransa kuko mu minsi heze naramwumvise ku itwi rya Amerika avuga yuko casohowe mu rurimi rw'igifaransa kuko ni byiza cyane rwose kugira ngo n'abana bakiri bato baronke amakopi bacige mu kirimi twumva abeshi nka jewe mu gifaransa sinokwirirwa ndanagipfundura ko ntaco numva ni byiza yuko yogikwiragiza mu ndimi bose bahurizako hanyuma ariko akora iki kugira ngo ashinge ishirahamwe rifasha kunguranya ibyiyumviro mu bakenyezi b'ubu bariko bararuka nk'aba bigeme bashasha bariko baratera begera mu myaka bagezemo kugira ngo mu gihugu cyose akikoro nkako yakoze ko gufashanya kuko nibintu bihambaye hanyuma ikindi naco jewe birambabaza nk'ikiganiro nk'icuno munsi cyo kwa gatanu cama kiba ku bakenyezi ndashaka kubaza ni kubera iki abigeme n'abakenyezi batahamagara kugira ngo nabo tubumve ibitekerezo bafise mu mitwe yabo cyari ico gitekerezo nari mfise ahandi ndamukeje abandanye atera n'akamo abandi bakenyezi nabo ni benshi b'intwari nkawe mugabo bataja habona kuri tele kugira ngo tubumve
urakoze cyane John ikibazo cyawe cya nyuma cyane cyane ko madame ntahe yahoze muri umwuga ndimwo kandi yaranateramije ibiganiro by'abakenyezi ati kubera iki badahamagara kumureka tuguha akaryo banze wishe n'ikibazo cya mbere hama n'icyo kibazo nacyo nyine
ego avuga ati nari navishuye ati abenshi ntibumvura ururimi rw'igifaransa eka n'abacumva nababwiye ko tudafise ibitabo nta n'ibyo dufise ubu nicyo gituma twari ko dutera ka mubwira turabe yuko twobironka hanyuma mu kirundi na cyane cyane n'icyo kituraje ishinga kugira ngo bikwire mu kirundi biduge ruguru bije mu mashure bije mu mashirahamwe y'abakenyezi bije mu ba mu ba aba liziriroko abo batowe bije hose kugira ngo bamenye bafata akarero keza k'izo ntwari zacu urumva ibitabo byo mu kirundi ariko kandi urumva bisaba uburyo John bisaba uburyo nta buryo dufise jewe ndi naho byaratugoye cyane urumva kuva ibintu nari mfite kuva ibishinga ntahe bya nyuma nabirose mu bihumbi bibiri na rimwe yaba rora rugero ndamurondera ibihumbi bibiri na cumi na gatatu yaba ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda niho twagize abona urumva rero uburyo ntugire ngo buroroha ariko ni icyiyumviro cyiza ariko kandi turazi neza ko cyasohotse yuko tuzokironka atankeka mu rurimi rw'ikirundi tubikwiragize ruguru mu gifaransa bizi no kuri abo oye banadufashije benshi kugira bisohoke bo bavuga n'igifaransa jewe naravuze muri icyo gitabo mu ntango ko nafashijwe n'abagenzi b'abatamakazi bari mu Suisse nibo rero twaciye tugira tuti reka tubaze tubwire ubwa mbere mu rurimi rw'igifaransa tukibarundikire babone ibyo twakoze hanyuma ati akora iki kugira ngo abakobwa n'abigeme nabo baje ahabona bavuge bati ntashyirahamwe yokora burya rero ibi biganiro ni John nicyo bimara ibi biganiro nicyo bimara birakaburira abandi abo bakenyezi abo bigeme bariko baratwumviriza nibafate iya mbere nabo barondere bagira amashyirahamwe hanyuma umubungira ngo baracafise nira baracafise n'imitwe cyane itendera ega genda sajejo mugabo je noterera baze bampamagare baduhamagare twe dukuze si jewe jenyene abafite ibyumviro binduta mbere byiza kuruta ni benshi hanyuma duheze rero dufashanye hanyuma abakenyezi kandi b'intwari ni benshi cyane nicyo ngira nti abo bakenyezi hari abakenyezi benshi nubabwira bahigeze akaminuza je nta kaminuza nagize reka eka nubahendereke mugare abakenyezi bazi ubwenge bize nibafate bandike hama badodore barondere abantu babafashe twebwe ngaha mu Burundi ni ukuri gani wanyu barize amakaminuza benshi ariko kandi ugatusanga abantu barabitwaye bagiye mu kuzimu abagabo barapfuye ntibanditse hariho abandika ariko iyaba Barundi bandika burya turahomba cyane rwose ko hariho abatwara ibintu bakitaba Imana kandi bari gushobora kugira ngo bati badufashe bafashe aba bana bacu abariho n'abazovuka bashiki babona ingene ibintu byari bimeze aho bigeze n'icokogwa ego nicyo nokwishura John ariko kandi hera kamo n'ukuri bandike abagabo bandike abakenyezi bandike abakobwa bandike bari n'imitwe kandi hariho ibintu byinshi byiza byo kwandika mu Burundi hari ibintu byinshi byiza byo kwandika
yagarutse ku kabazo k'abakenyezi batahamagaye nk'isaha yose y'uno munsi kandi ari kintu bari gushobora gutereramwo mugifise ibiganiro mwateramisha mu hoho barahamagara canke umuco w'ikirundi canke skumbure n'ibindi bishobora kuba bibatuma badakunda guhamagara ngo baterere ibyumviro byabo
muri icyo kiganiro c'abakenyezi nagira nta mwanya wo guhamagara n'abasangiyo bari ego ariko icyo maze kumenya ku bakenyezi sinzi igituma badahamagara umugani wiwe ntibahamagara mugabo wahamagaye kugira muyage muri bijya by'amanama akogwa akoreshwa bimwe by'ubuhanahana ibyumviro baritaba kandi barafite ibyumviro bitomoye cyane izo ibyumviro byubaka ariko kandi nk'ibi biganiro ndazi neza iyo bagiranye barayumviriza mugabo kumbure siziko bamenye ariko amanimero barayazi sindamenya neza igituma badahamagara kandi bahamagaye ni ukuri bavuga ibintu bitomoye
cyane
n'akamo rero yuko n'akamo yuko umugani wa Jonathi nibaje abona bavuga erega ego naho tuvuga ngo 30% cyangwa nkavuga 50% none si ibinyana batagiye barahamagara none wumva ibyiyumviro byabo bizomenyekana gute ibyiyumviro byacu bizoje abona ko ari bo twategerezwa kugira ngo twogereko kandi si kuvuga ko hategerezwa guhamagara abakenyezi bari muri izo nzego rega ziva hasi nujya ndazi neza ko ahaye ku abakuru mitumba babakenyezi ni benshi ni benshi kandi bimboneza none ni kuki bo badahamagara akavuga ati je ndumukenyeza ndi mukuru w'umutumba hanaka cyange ndi wa mbere ngahandi muri bangahe batatu niba bahamagara bashikize nabo ucyo nabandi bari kumwe babongereko
yego murakoze cyane gose ka twakire wundi munywanya rindiriye Louis Michel ku murongo wa telefone uratwumva
urakoze cyuti miriwe nako mwaramutseho
amahoro neza Louis Michel ngaho mu Rwanda
amakuru makuru
turaho turashimye
bose ko mbiri abadamu ndinda badamu n'abategarugori ndinda abakobwa abi aba abategarugori ariko no hinge cyo kimbabaza mana ku kigi America yambo bwo cyane kubona ashaka gushyira mu cyumweru cyaje gihe nyamwe na mutegarugori cyangwa umugeni uhamagaye avuga ariko se kuki babikirwa n'iki kandi twebwe dufite ubushobozi bumwe dufite ubwonko bumwe dufite ariko turi bamwe twashoboye twese kimwe ariko ikintu cyarambabaje cyane icyo ni icya mbere icya kabiri hano mu Rwanda twebwe hano mbeni mu Rwanda ni mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo turanyumva neza
yego
twebwe twagize minisitiri niwe w'umudamu baramwishe icyenda na kane ariko yabikoze neza yabaye na minisitiri w'edukasiyo si wenyine gusa ugiye mu mateka wasanga n'abandi abigeme babikoze neza ariko njye nkibaza kuki bisuzugura nubwo babikora ikintu cya mbere reka nyotire hanze reka ngombwa muri amerika reka mbwire umudamu witwaga Ariete Bickerstaff yanduze igitabo cyitwa Rakade Nokeltom yari umudamu bo reka njye mu Burayi Gabriel Colette yanduze igitabo cyitwa urakizi nivuge ntabwo nkivuze ariko yaracyanditse nimushaka kuzacyumvira kibabwiye na badamu washanu muri Afurika no mu Rwanda cyangwa mu Burundi barabishoboye kuki bitinya bo ubwabo tuzakora iki se twebwe mbaye umutumirwa umwaduti kereka abanyarwanda cyangwa abarundi abadamu mwebwe nimutikorere ibijyanye ngo tubashyigikire dukore iki twebwe
birumvikana
ni ubwanyu muzereka inzira turi kumwe tunganya ubwenge dufitanye ubushobozi nkanguha ingero murumva
birumvikana akanyuka tuvanye gake cyane ariko turagushimiye cyane
kitwa revido rabin n'umunyaburayi
ego reka duhaka ryo
umutumire ndabaza umutumire kuti dukora iki kugira ngo tubafashe yego muti imana ifashe uyifashije
ego
tubafashe iki ndakoze cyane ako kantu mwagije tubafashe twaga basaza banyu abagabo banyu tubafashe
urakoze cyane urakoze cyane Louis Michel akanya katubanye gatura tutunga duhaka ryo umutumire kuvuga akajambo kanyuma cyane cyane yongera natubwire na nimero ziwe kumbure yavuze yuko uburyo butoroshe mu guserura mu gusohora ibi bitabo aduhe uburyo abantu bashaka kumushikira bariko barumviriza kumbure bifuza kwifatanya nawe mu gusohora igitabo mu kirundi cyane gusobanura ibindi byinshi mu gifaransa Madame Christine Ntahe
urakoze cyane Louis Michel ati none abo bakenyezi bacu barisuzugura ntibisuzugura baratinya kumuragira ati ninavuga umugabo wanjye ashikambaza none ko mwavuze ko ko bavuga ko batajya mu mashyirahamwe kubera abakenyi abagabo babo bavuze nta wizi mugabo ntibisuzugura icyo nzi ni uko abakenyezi bacu bazi ubwenge cyane kandi igituma banazi ubwenge ni uko no muri iki gitabo n'abakenyezi batize batazi ni gusoma no kwandika mugabo barakoze ibintu byanditswe byo kwandika mu mateka y'igihugu hanyuma nico rero ngira nti ni ukuraba buke bakazubandanya umuntu akazubandanya n'urugamba kuko
duhe telefone akanya kagira gahere duhe telefone zanyu
cyane iyo nimero yanjye ni 70 WhatsApp ni 75 300 114
subiramo
WhatsApp 75 300 214 muzaba mukoze cyane mushoboye kura binyene ngo dushigikira kugira ngo ibyo bitabo mu Kirundi kiboneke kiduge gishike ku mitumba mu mashure. Murakoze cyane.
Turabashimiye cyane gose Madame Christine Ntahe, Mama Dimanche mu Burundi, yashaka gusohora igitabo kivuga ku ruhara rw'abakenyezi mu kugarura amahoro n'umutekano mu gihugu. Ndabashimiye cyane namwe mwese muhamagaye mu gatera ibibazo n'ivyumviro n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabashimiye mwese.
Turashimiye mugenzi wacu Oriane Itangishaka mu kiganiro muri